1위 뉴스지 아메리카. Radijuja America mukirundi no makinyarwanda Washington DC mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu ushobora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com Umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jeni mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'umuntu z'Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Urubuga rwa internet rurafise akamaro gakomeye mu bijanye no gutanga makuru atandukanye ku bintu biriko biraba. Abantu benshi bakura makuru kuri urwo rubuga. Ku rubuga rurafasha cyane ku bijanye no guhanahana makuru cyane cyane ku bakiri bato. Barandikirana bakavugana n'abantu bari mu bice bitandukanye byo ku isi batabanje guhura amaso mu yandi. Amaruko rubuga rushobora kandi gukoreshwa n'abantu bafise ibyimviro n'imigambi mibi. Ngoze z'ikibi n'abagizi ba nabi bakoreshwa urubuga kugira abashike ku migambi yabo y'ububisha. Nikiye cokorwa kugira nti byorohere abantu bafise imigambi n'ivyimviro bibi gukoreshwa urubuga atankomanzi mu bugira ingaruka mbi ku bandi na cyane cyane abakiri bato ibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Novan Intunze afise diplome ihanitse ya PhD mu bumenyi kubijanye n'umugenyaga nkuba n'ivyuma nyabwonko aba mu gisagara cha Austin muri leta ya Texas ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mutumire ndabaramukije.
Mwaramutse.
Urubuga rwa internet muri rusangi umuntu afashe izindi mbuga ngurukana bumenyi ni nyinshi zikomoka ku rubuga rwa internet. Intambwe rumaze kugira gushika mu kumvyereke gutanga makuru no guhuza abantu mubona rugeze
rurateye imbere cyane kuko nk'ubu nta kintu ushaka kumenya kiba icyo kunguruza ubwenge bwawe cyangwa kumenya makuru cyangwa kumenya umuntu ushaka kumenya iziza arizo iyo yavuye icakora ntushobora ibintu bene ibyo bishobora kubisanga kuri internet nk'umwanya nka wose. Nicyo gituma ikaze cyane kuko kirashobora gufasha muri byinshi byiza kandi cyane na bibi.
Muri byiza mwotubwira
muri byiza tuvuge uri nk'umunyeshuri ushaka kumenya nko inyishu ku kibazo ubufise dufate nk'akarorero nk'abariko bariga ibiharuro n'abyita imibare ushaka kumenya nka inyishu ya equation differentielle ushobora kuyishyira kuri internet igacikwereka neza inyishu yariyo n'ingene zakozwe. Tuvuge uri nk'umugwayi ukaba waronse umuti ushaka kumenya ingene ukora ushobora kuja kuri Google naho nyene ukakwereka neza uyo muti icyo cyubura ni ingene ushobora kugufasha ni ingene ushobora kugira nabi nk'izo bita ama effets secondaires.
Yego.
Ubwari uburorero gusa.
Yego. Yego. Urabaza ko itanga inyishu bundo nyene ku bibazo bitandukanye kera umuntu yabanje nzagushusha umutwe kugira atore inyishu z'ibyo bibazo nko ko mwari ko muravuga kubijanye n'ibiharuro hamwe n'ibindi. ariko cyane cyane nk'abanyeshuri abakiri bato reka no muri rusangi bagiye ku rugo rubuga rwa internet ibyo bahasanze byose bibaza ko ari ibintu by'ukuri ariko rimwe na rimwe haraja ko amakuru atari yo mubona ari kihe bakwiye kugira kugira batandukanye ururo ni sinzi ngene bavuga mu kirundi bamenye icyukuri n'ikitari kuri
kumenya icyukuri n'ikitari kuri ntibyoroshye kandi si sabana gusa dusangura no ku bantu bakuze hariho icanshikiye atari kera nari kumwe n'abagenzi hanyuma umwe avuga ngo yabonye kuri Google hari igikoko gisha sinzi uramaze kubona igikoko cyitwa octopus
yego
kiba mu biyaga bikuru bikuru nka Ocean Pacific Atlantic
bacita mu gifaransa ni pieuvre
okay we yavuze ngo yabonye aho banditse yuko hari ubwoko busha bw'ico kintu curira igiti kiba mu biti hanyuma abo twari kumwe twese twaravyemeye kuko twagize ahubwo ivyo mwisi biratangaye hanyuma hari umudamu umwe twari kumwe acavuga ngo hagareke nimubanze mwiyumvira mwiyumvira yuko igikoko kitaba no mu ruzi rusanzwe gishobora kuba kiri mu giti ico nakarorero kamwe ikindi akarorero nshobora gutanga ni nk'abantu bakiri bato bakwiye gukurikira neza nuko bashora kugwa mu mutego tuvuge hariho nk'abantu bavuga ngo gira ukunuku nuku ucuronka ubutunzi bimeze gutya na gutya ubona yuko atari ibintu bisanzwe byoroshe uca utangura kwiyumvira neza kuko bishobora kuba atari byo canke ikindi nk'akandi karori notanga ni ku bintu z'ama tuvuge nk'abantu bakiri bato bashaka gutembera umuntu akaza akakubarira ngo tanga amahera ya naya duca tugufasha ucuja utembera ushatse cyangwa ushaka kuja mu ishuri ryo muri Amerika cyangwa i Buraya ngo tanga amadolari angana gutya turakwemere yuko wewe uzoca wemere wakana uzoca baguha amahera uzoca uja kwiga atakibazo na kimwe ufise ubona ko ibintu ari byiza kurusha uko ushobora kubuziyumvira no gutangura kwiyumvira neza yuko ashobora kuba ari mu mbeshe
abatetsi b'umutwe rero barakoresha cyane ugo rubuga kugira ngo bayovye abantu
yego cyane ikintu nashaka gusubiramo ni nka ntituvuge ngo nabakiri bato gusa cyangwa n'abantu batazi ubwenge n'abantu b'incabwenge birabashikira kuko hariho nk'umuganga numvise mbere uriho n'umuganga wize amashuri atari make yahenzwe n'abajya abantu b'inkozi z'ikibi ngo narumwike amahera atari make bazomwungukira inshe cumi arayarungika ararindira arabura arajya kurondera asanga ba bantu ntibabaho
ibyo ni ukuvuga abo batetsi b'umutwe baba bazi ko abantu benshi iyo bumvise nk'ibyo byo kukongereza amafaranga n'ubutunzi kubera abantu bashaka n'abayafise bashaka kurondera ayandi novuga ko baprofita iyo faiblesse ku bantu
yego cyane
tuza ku mirongo ya telefone dufite Jean Pierre uratumva
umva neza
uhamagaye urihe
mwiriwe
ndi
hano yego ndi ifungwa mu karere ka Rwamagana akagari ka Nyamirama
mu Rwanda
Kigali mu Rwanda
yego
ufite
ikibazo bazo umutumire cyangwa icyumviro
birumvikana neza ko ikoranabuhanga ni ryiza cyane kuko rituma hari ubwenge bwinshi tubasha kunguka ariko nanone byaje kugaragara kuko nk'uko mwabivuze ku munsanganyamatsiko hari abarikoresha nabi bigateza ikibazo kuko hariho abakoreraho ubujura ndetse hakaba n'ababeshyanye naho wabonye ko hari na benshi babikoresha bashakamo ubucuti birumvikana kandi nabwo butamara igihe gito cyane cyane nk'urubyiruko rero kurikoresha birasaba kwitonda cyangwa se ikitonderwa kuko henshi niho babasha gutegerwa niyo mpamvu gukoresha ikoranabuhanga ni byiza ariko nanone bikagira ingaruka niyo mpamvu umuntu wacu yagombye kutubwira hakorwa iki watandukanye ute ku ikoranabuhanga wabasha mutubariza umutumirwa watandukanye ute uri mukuri n'utari mukuri ko bose bagenda bagashyiraho posti n'iyi kuko ushaka kukwibanzaho nk'amafaranga arakubwira ati genza gutya na gutya wabikora ugasanga ufite ya mafaranga yagusanga kuko wabashije kuyatwara ndese mutumirwa muti wabasha gutandukanya ite umuntu washizeho kuyikora namuhanga kiri ukuri n'ikitari ukuri ko bizabisa wamubwirwa n'iki ibi rya Amerika. Murakoze ku biganiro byiza mutugezaho.
Murakoze, turabashimiye. Reka bishure mumwishure.
Ibintu z'amafaranga biroroshe kumenya yuko atari byo. Wama wibuka yuko ico utabiriye icuya ushobora kukironga. Ari kintu cha gusa canke kintu kiza kubarira ngo ushizemo ifaranga rimwe dushatse guha amafaranga 10 umenya yuko atari byo.
Icyo kirumvikana.
Icyo kirumvikana. Nabyo nabirya by'ubucuti utari bwo. Nabyo nyene nukumviriza urya muntu nukumenya yuko umuntu utazi iyava udashobora kumenya abagenzi biwe, udashobora kumenya abavyeyi biwe, ukeneye kwitonda mbere yuko umubarira ibintu byose biri ku mutima wawe no kumwizera. Ingirane nk'ibyo.
Hari akone cyane mutumirwa.
Muhora, turabashimiye. Radio
Ijwi rya Amerika ku biganiro byiza mutugezaho.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, aho turiko tuvuga ku rubuga rwa internet rufise akamaro gakomeye cyane ku bijyanye no gutanga amakuru atandukanye ku bantu batandukanye mu bice bitandukanye byo ku isi. Amari ico kibanza kandi gishobora gukoreshwa n'inkozi z'ikibi n'abagizi ba nabi. Urubuga rwa internet ni urubuga aho abantu bafise ubwigenge bwo gushyira ku ibyo byiyumviro, gukoresha ari ibintu twariko turavuga byo mu buryo bwiza n'uburyo bubi. Mubona ama leta adakwiye kushyiraho amategeko yo genga kugenda urwo rubuga rukoreshwa kuguma kwigenga.
Mubisanda ama leta ico ni kibazo gihambaye cyane, kandi hariho n'abahinga bavyo baza amategeko ingene akora n'ingene internet ishobora kubandanya ikora. Bama bavuga bama bikora ko biragoye cyane gushyiraho amategeko akwiye internet yose, kuko internet ntayihagaze iri mu bihugu byose. Ikindi kintu kugira ngo internet n'ubuhinga bukeneye kuba buteteza imbere umwanya wose, abahinga bazi bavuga yuko ntibashaka amategeko ajya mu nzira y'ingene internet itera imbere. Nicyo gituma badashaka yuko agira itegeko na rimwe riba rihari. Yamara ibihugu byonyine birashobora gushyiraho amategeko kuzerekeye abantu babo cyangwa amakompanyi aba mu bihugu byabo, cyangwa n'aya makompanyi manini manini nka Google na Facebook ingene afata abantu babo n'ingene araba privacy ni sinzi ko nakivuga mu Kirundi. Kuta tuvuge nk'ibintu byerekeye abantu babo ntibije ajya ku rubuga ngo umuntu uwo ari we wese abifata bikoreshwa ashaka. Ayo niyo mategeko ashobora kuba mugabo kushyiraho itegeko ya internet yose ku isi yose ni nk'ibidashoboka.
Murakoze, tugaruka ku mirongo ya telefone. Dufise Anise, uratwumva?
Ndabumva cyane.
Uhirihe?
Yerusize mu Rwanda.
Ikibazo icyumviro?
Nanjye ibyo umuganda nabibonye. Ibyo se yo twaganira mikoresheze y'urubuga rwa interineti. Halo?
Ndabumva.
Ni byiza gusa bigomba gushyirwamo imbaraga ya kontororwa kugira ngo bitabasha interineti cyane cyane iri kuyobya urubyiruko rw'iki gihe urwego rwo kuba kwirakwiza ibinyoma haba ku maleta ndetse n'ibindi byose. Leta zigomba gushyiramo imbaraga rero kugira ngo zikontorore zirwanye ibyo bikorwa bibi bibera kuri interineti.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga. Amareta y'ibihugu aho abategetsi batwaza umukazo kenshi barafise ibibazo ku vyerekeye ikoreshwa rya internet, kuko turavuga ko ari uburyo bwigenga, ariko amareta y'ivyo bihugu aragerageza uko ashobora kose kugira yugara imbuga zimwe zimwe canke akurikiranire hafi ibibera kuri izo mbuga ku vyerekeye abanyagihugu baba muri ivyo bihugu. Ni iyi ngaruka ivyo bigira ku vyerekeye twako turavuga kumenya makuru nibindi nakandi kamaro ku rubuga internet.
Nizo ibihugu nka byose si cyane cyane ahantu hari abantu batwara ku mukazo barashaka yuko abanyagihugu babo bo kwama bigenza ukuntu bategetswe, hanyuma nk'abashaka kwiyamamaza cyane cyane abashaka n'abashobora kwiyamamaza kubera internet yerekana byose cyangwa n'ayandi ma n'ibindi n'ayandi ma n'ama programme ari kuri yo tuvuge nka Facebook, Snapchat n'ibindi. Ibyo bihugu birashobora kuraba izo barya abantu bari ko baravuga cyangwa bashaka gukurikira kandi bigakoresha izo zerekanywe harya habona kugira ngo babashyire mu buryo bashaka. Nicyo gituma nk'abantu bashabwira ibyo mu bihugu bitari bike ubu hariho bakeneye kwitonda imbere y'uko bashyira ibintu byose ahabona ubwa mbere na mbere. Ubwa kabiri hariho ubundi buhinga ibyo bita encryption n'ama apps afise ijya encryption, tuvuge ngira ngo mushobora kuba mwarakurikiye nk'ibiba muri Hong Kong muri iyi minsi turimwo nk'abarya, kuko nk'Ubushinwa tuvuge bafite abahinga cyane bakorera leta bashobora gukurikirana barya abantu boshobora no kubagirira nabi. Mugabo hariho nka app yitwa Telegram bakoresha leta idashobora kwinjiramo neza ngo ibone izo bagize cyangwa izo bategura kugira. Mu ncamake novuga yuko internet na burya bundi buhinga buhari Facebook, Instagram, Snapchat n'ibindi ni ishobora gukoreshwa nabi n'abantu bakora ikibi, ishobora gukoreshwa na leta kugira ngo igirire nabi abantu badakora ibyo ishaka, cyangwa ishobora gukoreshwa neza n'abantu bashaka gukora icyiza bashaka kumenyesha abandi ibiriko biraba, igashobora no gukoreshwa na neza n'amareta ashaka yuko abanyagihugu babo baronka ubumenyi bamererwa neza bavugana n'abandi bashobora gufata ama initiative bakadevelopa nk'ama app n'ama kompanyi akoresha buryo buryo nyine.
Yego, n'ubuhinga buzobandanya butera imbere bunyaruka cyane mu gutera imbere bwenda burahindagurika mu gihe ayo mareta atwaza agahotoro adashaka ko abantu abanyagihugu buguruka mu mutwe bamenye ibiriko biraba mu bihe biri imbere. Izo mpande zibiri ni uruhe ruhande mubona ruzotsinda?
Uruzotsinda ni n'ubumenyi bwugurura umutwe, bwugurura butanga ubwenge, butanga ubumenyi, nibwo buzotsinda. Kuko uraze nk'amareta atinya uburyo bwa interineti cyangwa yakoresha nabi, si ubwa mbere biba, ni kuva ubuhinga bw'ubumenyi butangura, kuva abantu batanguye kwandika no gusoma, kuva abantu batanguye kuvugana mu ishengero batavugana umwumwe kwiwe, kuva abantu batanguye kuja hamwe ngo hagire icyo bashaka gushika ko. Mu bisanzwe ubumenyi nibwo butsinda, ni na liberte y'abantu kugira ngo bakore icyo biyumvira, n'icyo bifuza, nizo zama bitsinda.
Yego, tugaruke ku mirongo ya telefone. Levi adute akamo, ndibaza witwa Levi?
Nitwa Levi.
Uhamagaye urihe?
Hallo? Ndi muri Cape Town ya Afrika y'Epfo.
Uri Pretoria?
Cape Town, Afrika
y'Epfo. Oh, Cape Town, Cape Town, ramba bari.
Cape Town.
Yego. Ufite ikibazo ubaze ubutumire cyangwa icyumviro.
Yego, nari nzi icyumviro cyanje.
Yego.
Eh, nacyane cyane navuga ku rugo nyene ku rubuga ngurukana bumenyi. Ariho ukuntu benshi bamwe bari kuresha bagomba ibindi ntumbero byabo bivuga nari nk'uko twabibonye mu ntugiye. Ibiganiro by'uko muvuga. Nk'akarorero hino muri Afrika y'Epfo hari ukuntu byarabaye harabi ibintu by'akazuma birukana ba itrange muri ziriya ntara za Johannesburg bake bajyana abandi bafite ibyo bagomba imigambi bashaka kwishyikira ko bake bajyanamo n'amasanamu ya kera cyane ya kera cyane biragerageza kukivutu abantu batari bake cyane ntabwo muhira twasize muhira ukazisanga bariko bahagaze bakagira uhagarara ngo none abari muri Afurika y'Epfo bose bapfuye bahonye bikaba birebire kimwe kubwira
ndabumva
ama rero urumva ni yajyanye rero urwo rubuga ngo rukana bumenye ni kuri baragize neza baragize icyo bamara kuko turamenya ku muvuduko uteye ubwoba kabisa umuvuduko munini cyane ku buryo umuntu nubwo bari kure muganira byoroshye cyane ariko hari hakwiye kuba n'ubundi buryo bwo kujya barahana abantu bakoresha urubuga ngo rukana bumenye mu buryo butangirwa cyane cyane nko kuzumura cyane mu buryo bw'ubusuma kuko hariho n'ubundi buryo bw'ubusuma babukoresha ukajya wumva umuntu akemera ibintu byinshi ku rubuga arimo nk'igihugu kanaka ngo narungutse ibintu iri n'ibi unashaka ko ari wewe icyo uza kubyakira ngo ahanahanaha ngo ubanje kurungika amahera uko ni uko urumva narabibonye hariho kandi igeze kuri pasitado kuri petit frere rero hamwe n'ibyo asha harakwiye kuba rero intege ya ukuntu hoza hari ahantu abantu bakoresha urubuga ngo rukanabumenya mu buryo butari bwo cyane cyo cyiyumvira amaterera murakoze ku gihugu cy'Amerika.
Murakoze cyane, turabashimiye ku cyumviro cyanyu.
Murakoze, murakoze cyane.
Filibe nawe nyine ari ku murongo wa telefone. Filibe uratwumva?
Ndabumva.
Uri he?
Nk'abandi Kinihira mu karere ka Rubavu.
Aho ni mu Rwanda?
Mu Rwanda.
Ufite ikibazo ubaza icyumviro?
Eh?
Ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro shikiriza?
Kibaza mbaza.
Yego.
Kutijanye ni iki?
Turiko turavuga kubijanye n'urubuga rwa internet akamaro rufise mu gutanga makuru atandukanye ku bantu batandukanye mu bice bitandukanye byo ku isi, mu bigifise akamaro gakomeye ku abantu baronka inyishu ku bibazo byinshi baba bafise bakoresheje urwo rubuga ko yamara rushwa no gukoreshwa n'abantu bafise imigambi mibi.
Nyine urubuga nkoranyambaga rufite akamaro kuko ruhuza abantu b'ingeri zose ku isi bagasabana kandi bakamenyana, ukaba runadufasha gutanga amakuru ku isi hose. Nicyo cyumviro cyanjye numva navuga ku rubuga nkoranyambaga.
Murakoze.
Sawa, namwe murakoze.
That is America, Washington DC mu kiganiro muri sanga. Hari abavuga cyane cyane nko kubakiri bato, tuje kubakiri bato nka banyeshure ko kenshi ibintu byose bakuye kuri internet mu bushakashatsi bwabo bibaza ko ari ibintu by'ukuri, hakaba arabibaza ko kumbure ubwo buhinga bwa none bwatumye badegukirwa mu nguvu zo kurondera ubushakashatsi bukomakomeye mu byo baba ariko bariga mu bivuga kwi.
Nibyo abantu uzeye kubera burya nk'abana usanga ari bari imbere y'ababyeyi babo, bari imbere y'abigisha babo. Abigisha batumye batera imbere nabo nyene cyangwa abavyeyi bagume bamenya ibiriko biraba, ntibashobora gufasha abana babo dusanga abana barabasize ahubwo. Gaca usanga hariho uburyo bwinshi abashaka kunebwa baziga yuko bashobora kurondera inyishu zose nko kuri internet, kuri Facebook, bashobora kubaza bagenzi babo, bashobora gukoresha telefone bakarondera inyishu mu buryo butari bwo. Nico gituma nk'abarezi bakenera kurera ukundi. Nk'ubu nko mu bihugu bitari bike amaprogramu y'uburezi aguma ahinduka kugira ngo nk'ibyo bintu abana bashobora kuronka n'ingoga kuri internet, ugasanga atari byo bashimikiye kwigisha, yamara bigisha cyane cyane ukwiyumvira nukunonosora ikibazo waronse igihe baraba uko umuntu yumvira hakuba ikinyisha umuntu yatanze uco sanga ukwigisha birahinduka nkuko ubuhinga buguma butera imbere ikindi kintu nashaka kongera ko nuko nkabazeyi ntushobora kubuza abana bawe kuja kuri internet ngo bishobore ahubwo tuvuge nk'umwana ashaka kujya kuri Facebook murajana akaba tuvuge akagushira muri groupe y'abandi bantu ushobora kubona ibyo ariko arakora ibyo ariko aravuga n'abari ko baramuvugisha n'ibyo bavuga kugira ngo hagire icyo ushobora kubivuga ko hanyuma tukamenya yuko abana ubu barazi ubwenge abana bavuka ubu cyangwa bakuru ubu barazi iby'ubwo buhinga kuturusha ahubwo kenshi na kenshi usanga izo umenya uzigira kuri bo nico gituma urumuvyeyi cyangwa urumwigisha ukeneye kuguma wunguruza ubwenge bwawe umwanya wose
kubikwerekeye urafise abana ubwo rubuga barukoresha gute imboga ngurukana mumenyi ubakurikirana gute
nk'abana biwanje ndazi yuko batambira byose muganda gerageza gukurikira bimwe na bimwe bakora ko kuri Facebook ndi mu bagenzi babo ku Instagram ndi mu bagenzi babo bashizeho amafoto ndabona amafoto bashizeho bagize commentaire dashobora kuyibona naho tuvuge ari bindashimye tukabivugana hanyuma cyane cyane nk'ibyo amafoto birimo ububasha bunini bishobora kubagirira nabi ku bintu ku buryo badashobora kwiyumvira ubu kuko nk'abakoresha inono mu bihugu bindi bitari bike imbere yuko baguha akazi ubu bararaba izo wanditse amafoto washize kuri ku kibuga cya internet abagenzi wawe izo bavuga n'ingene bigenza nico gituma nk'abana jewe tuvugana ndababarira yuko ibyo udashaka yuko jewe mbona ntubishireho ibyimviro wiyumvira yuko umugenzi wawe mubabaza ntuvyandike ibyo udashaka yuko tuvuge nawe uzoronkera abana bawe batazobishima ntubishiremo ni ibyimviro be n'ibyo nico gituma nico gituma nagerageje kubandanya kuja hamwe nabo uko bishobora mugabo nkuko mubizi ngira ngo natwe nkuko twakuze abavyeyi naho baturaba ntibabona byose najewe ndazi yuko ntabona byose yamara ngerageza kubaha ama principe bokurikiza
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Gaspar twakuye Gaspar uratumva
ndabumva cyane
uri he
mu Rwanda
ikibazo ku mutumire cyangwa ikimviro
amboye ndagiye icyo navuga kuri ibyo by'imboga nkoranyambaga numva ari iterambere pe ariko nko mu rubyiruko hari igihe usanga ari nk'abantu bagenda babikoresha mu zindi nyungu zabo bihariye mu bugizi bwa nabi ariko njye mbona kugendanye n'iterambere rya ziriya z'imboga ni byiza pe bituma tubasha kujya tuvugana n'abantu tutaherukanaga ahubwo se ikintu namwibariza nk'abantu ese baba babasha kurinda umutekano cyangwa bakabasha kumenya nk'abantu baba bazikoresheje mu buryo butemewe n'amategeko bakabakurikirana ngo akabazo nariswe nabaza
murakoze reka bishyure mumwishyure
nusubiremo Fidele sinubise neza
ngo hoba hariho uburyo bwo gukurikirana abantu bakoresha izo mbuga ngurukana bumenyi mu buryo bubi buhariho amategeko ariho yuko bakurikirana
yego cyane hariho amategeko yuko bakurikirana yamara leta kenshi hariho amategeko bakurikirana yamara leta kenshi zirabagora kuko abakorera leta kenshi zirabagora kuko nk'aya makompanyi manini nka Google na Facebook ntibashaka yuko leta ipfa kuza ikarondera izo abantu bashize kuma mesaje yabo kuma tuvuge ku mbuga zabo kuko boca batakontrola nico gituma nk'ibihugu bimwe zaratanga gushyiraho amategeko yuko baca ku mucamanza akababarira ati nimwugurure kugira ngo tubone izo ziyankozi z'ikibiza ariko zirakora yamara bateye kubaza bazi icyo bikeka icyo ari cyo ikindi kintu ni hariho amategeko nk'ino avuga yuko udashobora tuvuga uri muri sinema udashobora kuvuga ngo sinema yahiye kandi atari byo kuko abantu baca biruka bagacana ko bakicana ku rubuga ngo rukabumenye naho nico kimwe utanguye kuvuga ibintu bishobora kuzana ingirabi ku bantu cyangwa zazana ingirabi ku bantu naho nyene urakwirikiranwa mu bihugu bitari bike sinzi ko mu bihugu by'iwacu imuhira barabishikako mugaye ibindi bihugu baratanguye ku bazaba baragize ibintu nka bene izo kandi ubugira kibi bumeze kwinshi hariho nk'urubanza Google na YouTube ni kompanyi ya Google nkino baheruka kurucira urubanza barucira amande nini ya cyane kuko bagiye kuraba iby'abana bato badakwiza imyaka bakora kugira ngo bashobore kubarungikira ibintu bashobore kubagirira ko publicite bashobore kuzoronera uburyo bw'uko barya abana bo kurondera ingene izo barya abana bakunda kugira ngo bazobandanye kubagira ko publicite nkaha leta ya Amerika yabaciye amahera atari make sinizo gusa nka Google na Facebook iburaya muri community european naho nyine barafise imanza zikaze kuko bafata izerekana abantu babo bakabihereza abadandaza kandi atarusha basaze ni bimwe mu biriko birakogwa kugira ngo internet ntizobe ahantu abantu bamwe bagirirwa nabi ntihagire kiba
murakoze Vincent ari ku murongo wa telefone Vincent uratumva
ndabumva
irindi zina huri
Habimana Vincent ndi ubutamba mu Burundi
washobora kuduza ijwi nitukumva neza
ndi Habimana Vincent ndi ubutamba mu Burundi
yego ufite ikibazo bazo umutumire cyanke icyumviro
jengo mte kubera murabizi ko turi no mu Burundi byatugora nyine gukurikirana ico kiganiro Andre gitengera murabizi umutumire sinzi izina ryiwe yorimbwira bikunze
ndi novato nintunze
yego murakoze hanyuma jewe nagomba hanini kugira nka komantere kuri iyo kuri icyo cyumbro mazanye uwo munsi hanini kure ngombe kuvuga jewe nagenda ugwaruka mu bandi mugwaruka izo mbuga nkoranyambaga uno munsi byadufasha cyane jewe hanje nsanze undi muntu akunda nubwo nti ibintu by'amainformasiyo atandukanye mu buryo butandukanye izo mbuga zigenda zikoresheje izindi ko ndivugira byamfasha kumenya ibintu byinshi mu mwanya mutonya kandi nubwo nti icyo nshatse uruhande umuce nshatse kurondera ndonderamo hama neza dufite no kubi no mu Burundi amaradiyo nyine asigaye ameze tutakironka amakuru mu buryo twatuyaronkamo kera izo mbuga dahije zirayasubirira ziradufasha cyane hama ntizidutume tuguma tubona ko turi suzenfo mu buryo butandukanye ariko sino kuzagira no kuvuga nubwo nti ingaruka n'intambamyi nubwo nti rimwe na rimwe iby'umuntu yoba ati gahomba rero twara amahe minini cyane ugasanga bamwe bamwe n'ibindi bari gukora ugasanga zabitwibagize hano sino kubagira no kuvuga ikibazo cy'uburyo bwo kudibya ku mwanya ko dusaba ibintu byinshi ariko rero ko mwadusumiriye uwo mutumire nagira ate cyenda musaba nubwo nti impanuro yo duha twebwe ugwaruka ikoreshwa izo mbuga cyangwa se ibintu byose bifite avantage n'inconvenience adusigure muri market mwebwe abajeni no munsi mudukoresha cyane mubifatamo ko ukunye kugira ngo yo kudufasha gushika nubwo nti ikintu cyiza dufashe no guhunga ikintu murakoze mujye kundeka numvirize ngira ngo inyishu adahuma
murakoze reka bishure mwishure nova
ni ikibazo cyiza cyane kandi kirimo ibintu bitari bike uyu munsi yavuze nk'uburyo nivyo bitwara uburyo kurya ko n'ubundi uburyo bwo kuronka amakuru nk'amaradiyo amajurno kurya ko bigugwa niko naha hariho uriha kugira ngo turonke ajya makuru yo kuri ajya makuru twama turonka hariho nuriha kugira ngo tuvuge ukoreshe nkanuze nka WhatsApp siza bisa nibiri bya gusa yamara siza gusa hariho uburyo abantu baburiha cyane cyane ni kubera amasibisite abakuru ajya amasite uretse nuko ubaguze telefone yawe ukabashizemo amayinite ukoresha hanyuma ngira nokuraba neza yuko ufise uburyo kugira ngo bandanye kugira birya mugabo nta handi umuntu abica ari mu bintu bitandukanye usanga hari ico bigutwara ku by'umwanya ico ni kibazo kinini n'abahinga biga bataratorera umuti kuko usanga nka kera umuntu yararonka nka journal kabifise nk'impapuro 10 ukazisoma zikaba zihetse yamaraha kuri ntuzeye kuri Facebook n'ama réseaux sociaux usanga ibintu bishobora kugusamaza ni byinshi cyane hanyuma umuntu wese no kugira discipline kugira ngo ubone yuko dushobora kumara isaha amasaha abiri ku munsi uri kuraba birya no kumenya yuko zose bidagufitiye akamaro ninka no bigereranya nuko uje hajya kwibarabara ukayaga n'abagenzi umunsi wose hari akazi ukeneye gukora no kubanza gukora nyakazi ukajya kuyaga mu nyuma ukajya kuvuga n'abagenzi mu nyuma ikindi kintu ku bantu bakiri batungira ngo ni ukumenya yuko nk'amasite yose uja ko ahantu hose uja ni ukumenya abo bantu abo ari bo nuko musangiye nuko izo bavuga ushobora kubyemera ukabona tuvuge nka site utazi iri kuvuga birya na birya ni uguhagarara ukiyumvira ibi bintu bishobora kuba ari byo cyangwa si byo ahandi ho bishobora kugushyira mu nzira itari yo.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku kamaro keza k'ubuhinga bwa none rw'urubuga rwa internet ni ibibazo urwo rubuga rushobora gutera bitandukanye mwariko muravuga ko ubu kenshi abatanga akazi kuba bariko basaba akazi abo batanga akazi kenshi baja ku mbuga ngurukana bumenyi kumenya abo bantu bari bo ivyo bashira kuri izo mbuga eka nabajejwe kubahiriza amategeko baraja kuri izo mbuga kugira barabe bamenye abantu ivyo bakora bamenye kahise kabo kubijanye n'ubugizi bwa nabi niye mpanuro mwoha abakoresha izo mbuga cyane cyane abakiri bato ibintu barabishyira ko bakibaza ko atangaruka bizobagira ko ntibamenye ko icyo bashize ngaho badasubira kugikontrola
nizo cyane kandi ku bantu bakiri bato n'abantu ahubwo se abantu bakiri bato gusa benshi barabigira ntibamenye ingaruka mbishobora kuba yamara tubavuga cyane cyane abantu bakiri bato kuko ubuzima bwabo buri imbere yabo hanyuma uca usanga tuvuge nk'ubushyira kw'amafoto atariyo cyangwa kurungikira abagenzi bawe amafoto n'amavideyo atameze neza yerekana imico mibi n'ukwigenza kwa nabi nk'uko bavuga ahubwo sinzi uwatoye izina ngo urubuga ngurukana bumenyi twari kuvugishe ingira ngo ijambo ryereke nyaryo ni nk'ishengero kuko ibyo ukora byose birabonwa tuvugura uri nko muri ishengero ry'abantu hanyuma utukanye bose barabibona wigenjeje nabi bose barabibona kuko impuzu zawe ukazita bose barabibona nicyo gituma ari ukwiyumvira neza ari ukumenya neza ingene iyi interineti ikora nta kinyegezwa icyo washizeho kizoboneka kandi bizomara imyaka n'imyaka hariho ibindi bintu hariho n'ubundi buhinga tuvuge nko gufata amafoto bakayahina hariho apu ndayibagiye ko yitwa yasohotse vuba abantu bashyiraho amafoto hanyuma iyi apu ikayahindura uburyo ushaka uyashyize harya ijya kompanyi yagize ijya amafoto nayo yakoresha uko ishatse izohindura uko wabonetse uko ishatse kandi tuzi ingaruka bizokugirira. Mu majambo make ni hizo.
Baravuga ko ari nabakoresha ubwo buryo kugira ngo bajuragize abantu wibaze ngo nivyo bariko bararondera kumbe bafise iyindi migambi igayitse dufashe nk'ivyavuzwe ngaha mu matora yabaye mu mwaka wa 2016 aho bivugwa ko abarusi yabakoresheje ubwo buhinga cyane mu kuyovya abanyamerika batora.
Ego cyane zarabaye kandi n'uyu rabandanya kuba kandi bakoresheje uko bagiriza ababikoze bakoresheje ubuhinga busanzwe yamara babikoresha mu buryo bwo kugira naba bantu tuvuge bakavuga ngo habayeho hari igisagara cyo muri Texas bavuze yuko hagiye kubaho abirabure bagiye kwiyamamaza ko bagiriwe nabi gutyo na gutyo na gutya habaye nibi yamara ibyo bintu zarizo yamara abantu babibona bari bemeye ko arizo kuko basa n'inkuru yo nkabirya abanyagihugu twebwe ntishobora kuingira byo tugora kumenya neza na neza iyo biva niyo bija. Aha niho leta ifise akamaro kaniniya cyane cyane abantu bakurikira ibyo amategeko kuko baca bamenya neza ibyabaye n'ibitabaye n'ingene biriko birategurwa. Hanyuma ikindi kintu ni nka ngira ngo nibirya bama bavuga za fake news. Fake news iragoye gutora ni ngira ngo ni nka leta yonyine nishobora kubikora kuko hari abantu bashaka kugira nabi bavize neza ashobora kuguha inkuru ukayemera neza ko ariyo kandi bakerekana yuko bakerekana n'ingano byagenze kandi bizogenda ko ari nka kizabaye kabisa.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga ku murongo wa telefone hano dufise Jean-Claude uratwumva.
Ndabumva cyane neza na neza mperereye mu ntara ya Bururi muri zone Bamba
mu Burundi.
Egome.
Ufise ikibazo ubaze umutumire icyimvire.
Egome gicyimviro canje.
Yego.
Murabona nkukurana kuri Facebook kweyi hari abantu biyemeza ngo bakandika ku izina ngo jengo ndinaka. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndamaze kubibona kesha katari gake bakamwitirira no kwiba bakanahibigwa nka jewe ndamaze kubikora kenshi kuri limitere ndamaze gutanga nk'abashika batanu biyitiriye kuri uko kubesha rero kubyizi na impanuro notanga uwe wakoresheje uru rubuga rukoreshe kubyukuri kandi urwashyiriwe kugira ngo dufashanye twerekane igihaho kigeze kandi tukiyagire ko dufashanye mu makungu ibihugu bikenye bifashwe bironke ifashanyo bitarinze guca mu bubeshi.
Murakoze.
Hanyuma ikindi nacyo nokongera ko nkasa n'ubusozera.
Yego.
Turasaba yuko Ijwi rya Amerika kweri mwosubira mukaduha imirongo kujya kwa kera tukabumva kutubice ku MFM kuko nkino muzabururi kenshi duhuta turabafata.
Yego, ibyo biri mu nzego zibijejwe haba hano ku Ijwi rya Amerika n'inzego za leta ngaho mu Burundi.
Ni purije inzego nziza yuko zo izinzego zihari nziza na n'iryo uhura ko byo kiri cyo bishitse ko ku Ijwi rya Amerika. Murakoze muheza gigo.
Murakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
radio izwi ya Amerika I Washington DC mukinuni no mukinyarwanda mukiganiro muri sanga turiko tuvuga kukamaro nibibazo urubuga rwa internet rushobora gutera tugarutse kubakiri bato harabavuga ko kubera umwanya munini mwavuze ko bari imbere cyane kuvyerekeye ubwo buhinga umwanya munini bamara bari kuri zo mbuga ngurukana bumenyi abantu benshi bakavuga ko urugwaruka rw'ubu muri iki gihe nkangaha muri Amerika babita millennials kusanga ata buhinga bagifise bw'imibano bwo kuyaga nabandi batari kuri izo mbuga ico kibazo mukibona gute
izo nizo kuko uraze abana bo na batakiri bato usanga tuvuge ahubwiye hose usanga ufite telefone mu minwe bariko barandikiranira gucya na gucya hari nkaho uja mu nama ugasanga nka abantu nka 90% amaso yabo ari kuri telefone uriko arabavugisha byinshi usanga bishobora kubaca inyuma y'amatwi ni kibazo kinini atamutingira ngo gifise kuko nabarya bakora ama telefone bakora na app bashaka yuko abantu baguma babira baguma bikoresha nta wuzi neza yuko muri kazoza ariko twese tuzoba tumeze ariko abantu bose bazoba bameze ico ni kibazo ngira ngo kidafise umuti yamara ico umuntu yokama yigenga nuko iyo umara amasaha menshi kuri telefone yawe canke kuri internet no kumenya yuko umunsi ufise amasaha haruye no kugabura ayo masaha neza kubikubwira akamaro nivyo kwinezereza nivyo kuyaga n'abagenzi nizo ugakuramwo no ugahara urya mwanya neza kugira ngo ushobore kuronka umwanya wo gukora ibikunguruzo
murakoze adufise jadoro ku telefone uratwumva
ego ndabumva
uri he
ni Burundi ku ntega mu ntara ya Kirundo mu anuka mu kidesa ni ku rwego rw'u Rwanda no Burundi
ikibazo kumutumire icyumviro ushikiriza
ba kubera ino mu Burundi imirongo idadushikirane neza kubyo ko kumviza neza iradio nayibonye muri poste gusanye ni kumbeje ikiganiro uwo mugabo mutumirwa ntawe kumbise neza izina giye ndi kuma yitubwiye
yitwa Novan Intunze
cyadana icyo ikano nari mfite nashaka kubaza
yego
ni kubera ko amarezo sosiyal mwe nari mukunda gusanga kuna usaba kwerwa ko ibintu bibi cyane cyane nyine mu gwaruka ukeneye gusanga harisanga bibaye n'ama comment yagiye baje barashyirako banatukanako najamba ati nene nk'ubu nk'antu bajejwe ibyo bintu bya amarezo sosiyal nta kuntu bodare ibyo bintu bibera ko kugira ngo cyangwa se ntabwo ibyo bintu byabereye ko babayibonye kugira ngo abo bantu novuga bababize ko babashe kubahana
ego yari yigeze kubivuga gato reka abishure
burya barya abantu babikoresha kuko amategeko adatomoye nta igihano nti sicoroshe cyo haba yamara rimwe na rimwe birahaba yamara no kwiyumvira cyane yuko abahinga bakora birya ni nk'abadandaje wewe ufise akabare udandaza inzoga ntuzoreka kudandaza ngo nuko abantu bace bacika hari abantu bace bacika imboregwa ushaka kwinjiza amahera birya bindi biba mu nyuma ntibikuraba n'aba bantu bakora ibi nabo nuko nyene n'abadandaza bakora ubuhinga n'abadandaza bivyo bakora bashaka yuko twese dukuma tubikoresha kiretse rimwe na rimwe haraho bafatwa ba ku bintu za ahantu bashobora kuba barenze amategeko mu bihugu hariho amategeko yabyo nabyo yamara bibagake cyane sinzi yuko wanyumvise neza
bona kumvise mwo gusa wumve ko mwari mukwiye kuzamura barera kuko hari n'igihe usanga bafashe nk'ifoto nk'iy'umuntu ahambaye nk'iy'umukuru w'igihugu nk'akarorero gasanga bagiye baracyoza bashaka ibintu bitandukanye kigasanga barabesha ibintu abeshera umuntu nk'uko usanga nta kintu mwayivuze kandi mugiye tugenda ry'amarezo sosiyo gutyo usanga umengo mwayivuze mu ruhara gutyo usanga imango bitagaciro kandi ngo muamubibona bintu nk'ibyo nyene
nizo ivyo biraba kandi si mu Burundi gusa n'ibihugu byose no muri Amerika n'Iburaya usanga abakuru b'ibihugu barabacapa uko batari bakabavuga uko batari ahani hariho byinshi amategeko arekurira ni nk'uko mu Faransa Liberté de la Presse yamara ico bahana ni kugirira nabi umuntu umubiri wiwe canke kwiba canke ibintu benizo amategeko rero kenshi hariho ibintu arekura n'ibindi atarekura hanyuma ni arekura abantu gukora n'ibyo atarekura abantu gukora nico gituma kabari muri abakoresha burya buhinga biva ngirango cyane cyane ku muntu wenyene uko yiyumvira ico novuga nuko samategeko atomoye ku bantu bose ingene ibintu bigenda kandi kindi nari navuze kare nuko iyi internet na rezo sosio si ibintu umuntu ashobora gukontrola harimo kimwe uko biri ku isi yose aho rero bica bigorana
ego gusa nyene aho ikindi kintu numva aho hari ukuntu yaba byoshoboka nyene nabona yabyoshoboka mwaza kabisa mareba ukuntu mwagwanya ibyo bintu kubera nk'ubu hari umuntu yiyitirira nk'izina ry'umukuru w'igihugu nko kuri ma Facebook ugasanga bivye bitirira umukuru w'igihugu kumubeshera cyangwa umugore wiwe hariho n'umuntu baruha kwiba igare iyi no ku muntu yiyitiriye izina ry'umukuru w'igihugu kandi atariwe anywa ibigare agira iki umva ibyo bintu byose bituma nyine akazi kanyu inoza yanyitituka kabisa najya mukwiye kubireba nyine mukagira kuko ngende baza konyeka ngaho ahantu hari ibiro bikuru by'amarezo sosiyo ko kumenya ko bibazo bikuru bibera ko byose mubibona mushaka kwa musi ubasha kwa mugira iki ikintu mubishaka ko byose nyine cyo bigira bijya mu nzira
hari cyo mu mwishura nova
cyo no kwishura nuko ngira ngo nta nabantu bake bafite ubwo bubasha bwo kontrola ibintu biriko biraba kuri internet ahubwo ngira nta muntu n'umwe afite ubwo bubasha afite ububasha ni abari umutekano n'amategeko abacamanza hanyuma umuntu abashikira aciye akoresheje amategeko asanzwe muri ari mu gihugu kinaka ahandi ho nkuko twamye turabivuga kare si bihugu byose bifite ayo mategeko cyangwa amategeko ntituyazi neza nabwo ubuhinga nabwo nyene buguma buhinduka iyi ni nk'igwano umuntu adashobora gutsinda kuvuga ngo ntuvuge gutya na gutya ibyo tuvuga nk'umukuru w'igihugu nabyo ibyo kumuti yitirira ni ngira ni harya tuvuge nk'umuntu kandi n'abahugu b'ibihugu benshi usanga hariho abantu bafashe amazina yabo bakayakoresha hanyuma niyumvira yuko atari nka communique officielle isohotse urya muntu yitiriye biragoye kumukurikirana izo yamara cyane cyane biba mu mategeko y'igihugu icyo ari cyo cyose
murakoze
akandi kazo kanyuma nari mfise
unyarutse
nene nk'umuntu ibyo bintu yatangiye kubizana nyine unavuga nk'umuntu nyine ajeje icyo bo novuga yazanye ibyo bintu by'amarezo sosiyo nyine iryo shyirahamwe nta ngingo afite ko ariwe ufata ku ibyo bintu ko muvuze ngo nta muntu afise ingingo yofata ku ibyo bintu
ega si umuntu umwe yabizanye kandi ni iki ni kibuga gikwiye ku isi yose gushika ubu kirigenga urumva nicyo gituma ibyo bintu bigoye tuvuge ni nka harya ufise kiya kibuga imbere y'ishengero aho abantu bakoranira
Ego.
Iwo vuga yuko kirya kibuga hariho umuntu agitwara ashobora kugifuta canke kiza kiri harya kuko sumuntu umwe yakizanye sumuntu ntigifisa ahantu hamwe gitwariwa urumva yuko bigoye.
Murakoze. Turashimiye.
Ego.
Ego.
Ego namwe.
Ego. George nawe nyene ari ku murongo wa telefone. George urihe?
Ndi Bujumbura mu gisagara cha Bujumbura.
Waduzijwi gato.
Ego. Nagomba gushikiriza icyumviro nk'intere.
Yagunyarutse.
Ego urumva araba marizo sosio nkugwaruka aradufasha mu bintu byinshi nko mu bintu byo kwiga ku ruhande rumwe ndiko ndaraba n'ibyiza mugabo ku rundi ruhande nuko hariho abantu bamwe bamwe batabagenda marizo sosio bayakoresha ibintu bitari byo itari byiza nk'akarorero hariho abantu bashobora kwiba abantu bikiye ku marizo sosio cyangwa ugasanga n'ugwaruka rumwe rumwe ugasanga bituma n'ugwaruka rugira ubunebwe nk'akarorero ashobora gusanga nk'umuntu ahereye Facebook ari kuri rezo sosiyo umwanya wose akarinda yirirwa atacakoze kandi ukagisanga n'ubuzima bumwe bumwe nko muri nk'akarore nk'ubujumbura ashobora kugenda nko kuri poste agiye kurontira nko duhera ugomba kwifashisha ukagisanga nk'umuntu yarageje kwakira ari kuri rezo sosiyo kuri Facebook ukagisanga icyo gihe ukagisanga utashe nuko dufaranga utatu rose lecho nabaza nobaza nk'uwo mutumi nk'uwo mutumire mwaturonkeye
yuko
yego sinzi yuko hoba hariho uburyo nk'abo bantu bazanye Facebook ayo marezo sosiyo boya bubogira hoba nka control kugira ngo kubera hariho nk'ibintu cyusanga bikorwa kuri Facebook bita nk'akaroyo bitajanye n'imico y'ikirundi yego nico nasaba gushikiriza.
Ego yabyishuye gato yo subiramo ngira nti mwari mwakurikiye muri make nova mubwire.
Ego
muri make hariho nko kuri Facebook barafise barafise uburyo bashobora gukura ko nk'amafoto ameze nabi nk'urya muntu bakamwangira kuja kuri internet uvuga nk'ibintu zerekana abantu batifashe neza bari gusa cyangwa kabafata abana nabi bakababuza kujayo ahandi ho igihugu cyose gikoresha nico gikoresha amategeko yacu kuko Facebook yo icishaka no kuzana amahera suku kugirira neza cyane cyane abantu benshi. Hanyuma ikindi kintu nashaka kongera ko ninke urabona kabyo bavuze kuri post ugenda ugasanga uwo gufashije ari kuri rezo social ntacho ariko arakora akazi ntigakora mu hari hama kompanyi maze kujamwo nkimenye nzi hariho nkimwe y'abantu baje ku kazi amatelefone yabo bayasiga hajya binjiriye ntibashobora kuyinjirana aho bakorera kugira ngo ubwa mbere na mbere ho ntibabandanye gukoresha amatelefone bariko barakora cyangwa bafata amafoto y'imbere mu muri kompanyi ngo bajane hanze ibintu benize. Hariho byinshi amakompanyi n'ibiro za leta bishobora gukora kugira ngo abantu ntibatumwanya babandanye gukora akazi kabo neza.
Muri make cyane hasigaye imisegonda mike kuri ivyo vyerekeye novuga nka addiction nk'abakiri bato ikana n'abatari bato mwabivuze baguma uwo mwanya wose bari kuri izo mbuga nguruka na bumenyi bitera n'ubunebwe mwo bahanura iki mu ijambo rimwe.
Nukura munabahanura kuraba nkama abantu z'ama amatelefone menshi barakwereka umwanya wamaze kuri rezo sosiyali wamaze ukoresha telefone ubona yuko umara nk'amasaha abiri nukumenya yuko ari umwanya munini hari ico uri kurata
naho ku bantu nka ngaha muri Amerika ariko bararemera cyane ama societe y'ubu ubuhinga ngurukana bumenyi nka Google mwabivuze na za Facebook ubu imigwi y'abantu b'inkozi zikibira kunda cyane kuyifashisha nikiye cokogwa ni jambo rimwe
ushobora gusubira mu kibazo
reka akanya karatujanye ni kibazo tuzobandanya tuvuga ku bijanye n'ubwo buhinga bwa internet no buhinga bukomeye cyane buzoguma butera imbere bunyaruka cyane bwihuta bufite umuvuduko ukomeye mu gutera imbere nibibazo ubwo buhinga bushobora gutera nawe ufite akamaro kanini cyane ku bantu ku isi. Turashimiye umutumire wacu Novani Ntunze, twako tuvuga ku kiganiro rero kujanye n'ubuhinga bwa internet. Afise diplome hanitse ya PhD mu bumenyi mu bijanye n'umuyaga nkuba n'ivyuma nyabwonko, akaba ari mu gisagara cha Austin muri leta ya Texas muri Amerika. Mwese mwakurikiranye iki kiganiro, abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyiyumviro. Turifurije ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.